Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika gikwashikiza ibiganiro vya ryo mu kirundi mu Kirwanda. Mwemtsi tutimise mundu tiza matwi uyu munsi ni ku gatatu itariki 10 ukwezi kwa kane mwaka 2019 muri kumwe na Frederic Undikije.
Iyo abantu bahuye bari bari bakora ganira bo bacavuga ngo ni na bumva kugira baronke icitwaza imisi yose bacavuga ngo anamanama ngo atemewe. Ayo manama yemewe naya ko abantu ntibashobora kubintwakira mu kanya rero.
Uyo ni emimagira mu bugizi bifata kibanza umugambwe mushasha CNL wa agatondo rwasa avuga kwikubagwa y'abanywanyi b'uyo mugambwe. Inkuru cyo kimwe n'inkuru ivuga ku bukene bw'amazi mu yaga nkuba mu Burundi bishobora gutuma ibintu yanzara. Inkuru y'abarwanyi ba FNL 1935 basize ubuzima mu ngwano hagati y'abasirikare ba leta ya Congo hamwe n'umuhari wabo hamwe n'ikiganiro Amerika na tura zigaruka ko mu kanya kari imbere. Ariko imbere ya Afrika tubanze tubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Muramutseneza Aloise.
Muramutse Frederic Nkundikije. Televiziyo zibiri zo muri Israeli zari zashikirije ko ibiharuro byavuye mu matora y'abashinga amateka byimirije gutangazwa ubu naho zashikirije ko umugambwe Lihude w'umushikiranganji wa mbere Benjamin Netanyahu uza imbere gato y'uwo bahiganwa ku majwi amaze guharurwa. Umugambwe Lihude hamwe n'urunani bari kumwe basa n'abagiye kuronka intebe nyinshi z'abashinga amateka. Ariko uwo bahiganwa Benny Gantz yahoze arongoye ibiro bikuru bya gisirikare nawe aracavuga ko umugambwe wiwe Blue and White watsinze ayo matora. Netanyahu yizeye gutsindira ikiringo cya gatanu nk'umushikiranganji wa mbere naha kurikiranwa ku byaha byo kurya ibiturire. Mu gihe yotsinda, Netanyahu yobabaye umushikiranganji wa mbere atwaye igihe kirekire mu kurusha se wiwe David Ben Gurion yigeze gutwara icyo gihugu nyine. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryavuze ejo kuwa kabiri ku inama yo guhuza abashamiranye muri Libya yari itekanijwe kuzoba ku munsi w'Imana isa n'itazoshoboka ku bw'intambara ziyongera i Tripoli ku mugwa mukuru. Intumwa ya ONU muri Libya Gassan Salame yashikirije ko yifuza gutunganya inama ihuza abashamiranye vuba bwango, ariko ngo intambara ishingiye kuri politike ntibimworohereza. Iyo ntumwa yavuze ko ashobora gukora umurango nijoro kugira intambara yatanguye mu ndwi iheze kandi imaze guhitana abasivile batari bake barimwe abaganga irangire. Ibihugu by'Ubwongereza hamwe n'Ubudagi bisanzwe biri mu nama ya ONU ijejwe umutekano byasabye ko inama kw'ibihugu 15 bigiza ku kanama bibonana kuri uyu wa gatatu kuri izo ngorane z'intambara. Ako kanama kakaba gaheruka gukorana ku munsi wa gatanu igihe iyo mirwano yaduka. ONU ivuga ko abantu 4,500 bahunze izo ntambara mu micungararo ya Tripoli bakeneye imfashanyo. Yasabye kandi miliyoni 2,200,000 z'amadolari y'Abanyamerika zo gufasha Libya uyu mwaka, ariko 60% by'amafaranga ngo nibyo bimaze kuboneka. Abagira imyerekano i Khartoum ku murwa mukuru wa Sudani barabandanya gusaba Perezida Omar al-Bashir gutanga imihoho, aho ku munsi wa kabiri ejo bari bashwadukiye rimwe ku cicaro gikuru cya gisirikare ahumvikaniye ibisasu bikomeye. Mu gihe abajejwe umutekano bariko baragerageza kubashwiragiza, abasirikare nabo baciye babakingira nk'uko byashikirijwe n'abavyiboneye. Ibiro bikuru bya gisirikare bikaba byugururiwe abakora iyo myerekano, nabo bakaba bahisemwo kuhashinga n'amahema bigumiraho. Abanyasudani ku mbuga ngurukana bumenyi bavuga ko igisirikare gishyigikiye abigaragambya. Mu munyaka iyo myiyerekano yatanguye mu kwezi kw'12 19 aho abanyagihugu biyamiriza iduzwa ry'ibiciro by'umukate n'ibitoro. Imyiyerekano yahavuye mu nyuma itumbera gusaba Perezida Bashir amaze imyaka 30 ku butegetsi ko atanga imihoho. Ishyirahamwe ry'ibihugu byo muri Amerika ejo kuwa kabiri niho byatora byongera biremeza ko intumwa y'ubutavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Venezuela ariwe ambasaderi aserukira Venezuela muri uwo muryango. Gustavo Tare yemejwe ku majwi 18 ku 9 bamuhakanye abandi batandatu bahitamwo kudatora yemejwe nk'intumwa yamaho muri uyo muryango aserukira inama nshinga amateka ya Venezuela Juan Guaido asanzwe arongoye iyo shiramwe ryashikirije ko rigiye kuzobimenyesha ku mugaragaro iyo ngingo mu munyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres iryo tora ryeje kwa kabiri ryarashavuje leta ya Nicolas Maduro yavuze kuko ari guhunyanga bikomeye amategeko mpuzamakungu hamwe n'ibyo iryo shirahamwe ry'ibihugu bya Amerika ryari risanzwe rigenderako. Muri Afrika kandi igipolisi cya Uganda cyashikirije kwa kabiri ko cyafashe bamwe mu bakekwa kunyuruza umukerarugendo w'umunyamerika kazi n'uwari ari umushoferi wiwe muri parke. Ivyo bivugwa mu gihe hari umushiranganje yabwiye televiziyo yo muri Uganda ko hatanzwe ingwati kugira ngo abo bari banyurujwe barekurwe. Itariki ya kabiri y'ukwezi kwa kane niho Kimberly Sue Endicott w'imyaka 35 na Jean Paul Mirenge Remezo banyuruzwa n'abantu bitwaje ibirwanisho bariko baratembera mu modoka bari muri yo parke ya Queen Elizabeth. Parke iri mu manuka bushira uburengero bwa Uganda ku rubibe na Repubulika iharanira demokarasi ya Congo. Icegera cy'umushikiranganji w'ubukerarugendo muri Uganda Kiwanda Subi yabwiye televiziyo yo muri Uganda ko amafaranga abari banyuruje basaba bayahawe kugira ngo ubuzima bw'abantu burokorwe.
Urakoze Aloyiza kumakuru uheje kudushikiriza. Tubibutse inshuti mwese ko muri kamwe abandanye kumviriza iradio Ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi na mu Kinyarwanda inkuru zo mu karere ka Afrika ibiyaga binini. Mu Burundi ibice bingana 10% by'amasoko y'amazi harugwa ku butaka bw'igihugu aramaze gukama kurira ibiti yanywa. Leta yafashe ingingo yo kurandura ibyo biti mu maguru masha. Mu kiganiro yahaye amenshi makuru uyu munsi ku wa kabiri i Bujumbura umushikiranganji w'uburimyi ubworozi n'ibidukikije yavuze ko hamwe atagikozwe ibintu bishobora kuyanzara. Mugenzi wacu Diane Ninahazwi ari i Washington niwe yakurikiranye iyi nkuru.
Mu kiganiro rwo ushikiranganje bwagiranye n'abamenyesha makuru kuri no wa kabiri bwemeje ko muri rusangi ibice 10% by'amasoko y'amazi aharugwa ku gataka k'u Burundi amaze gukama agera mu bice 17 nayo agashobora gukama umwanya n'umwanya. Dogi de Rurema aramutse ubwo bushikiranganje akagabisha ko atagikozwe vuba bwango ibintu bishobora kuyangara kuko amazi yose u Burundi bukoresha ava ku gataka kabwo.
Kubamenyesha ko ku masoko ashika 2024 8832 u Burundi bufise amasoko 2899 yarakamye Burundi mu kuvuga 10.1%. 4418 ariko arakama mu kuvuga 17.8%. Nawe nyene atagikozwe vuba arashobora gukama Burundi. Twomenya kandi ko uravye aho igihugu cacu giherereye ko hamwe amasoko yacu y'amazi yokama ko atamazi ava mu bindi bihugu turonka kirese ayasohoka.
Umushikiranganji Rurema agabishije mu gihe mu gihugu c'u Burundi hakomeje kuvugwa ikibazo c'umuyagankuba udahagije gituruka hanini kwigabanuka ry'amazi mu ngomero kuko umuyagankuba uboneka muri ico gihugu ari uko ingomero zifise amazi ahagije. Twagerageje kurondera kome Manirakiza arongoye ubushikiranganji hujejwe amasoko ntanganguvu n'ubutaka kugira twumve icugo bushikiranganje butegekanya gukora mu gihe ayo mazi yokena ariko nitwamuronka. Ico bikoze ikinyamakuru iwacu gikorera mu Burundi mu nkuru casohoye kuri no wa kabiri kigaha umutwe mu Gifaransa ugira ngo la Régie des eaux au bord de la faillite bisiguye mu Kirundi ngo Régie des eaux ishobora guhomba cerekanye ko ico gisata ca leta kijeje gutanga amatara n'amazi mu Burundi cugarijwe n'ibiturire bishobora kugisenya. Iwacu ivuga ko mu nama umushikiranganje ajeje ivy'amasoko ntanga nguvu yagiranye n'abakozi ba Jidezo kwigenekerezo rya 49 ukwezi kwa gatatu uno mwaka yemeje ko amafaranga agera ku miliyaridi 13 y'amarundi yazimiriye muri ico gisata kijeje gutanga amatara n'amazi mu Burundi. Ico kinyamakuru gikomeza candika ko muri iyo nama Manirakiza yagarutse no kuri twasorobotundi turimwo abakozi ba Jidezo bumvikana n'abakiriya kugira ngo amafacture yabo asabikanywe hagati izo mpande zibiri hadasize inyuma abakozi b'umurengera kubgiwe bahembwa batariko barakora. Nkuko tubisoma mu kinyamakuru Iwacu ko Manirakiza yabajije abitabiriye iyo nama ati ndugure twa mugina ari nka hamwe Jidezo yuhagarika gutanga amatara n'amazi vyogenda gute? Ndugaye twa mugina hagataho ku ruhande rw'ubushikiranganje bujeje uburimyi ubworozi n'ibidukikije mu Burundi naho bavuga ko igisata c'amasoko y'amazi kigeza aho umwansi ashaka bemeza ko hari mikenyero imaze gufatwa. Deogide Rurema aramutswa ubwo bushikiranganje.
Ku kwezi kwa kane guca imikobeko mu makomine 93 kurandura ibiti binywa amazi menshi mu makomine 78 hamwe no kubagarira ibiti mu makomine 77. Ukwezi kwa gatanu ni guca imikobeko mu makomine 89 kurandura ibiti mu makomine 90. Mu kwezi kwa gatandatu guca imikobeko mu makomine 82 kurandura ibiti binywa amazi menshi mu makomine 43 guca imiciro yo gukinga imiriro ya Nyakanga mu makomine 91 no gushiraho amanamba y'ibiti mu makomine yose agize igihugu. Mu gisagara ca Bujumbura no mu burere bwegereye ikiyaga Tanganyika hazoba gukingira inkombe z'inzuzi ihemero z'ikiyaga hamwe no gusukura igisagara.
Ubushikiranganje bujeje uburimyi ubworozi n'ibidukikije busaba abakozi babo kuva mu biro bakifatikanya n'abanyagihugu muri ivyo bikorwa byo gukingira ibidukikije.
Igisirikare cha Congo FARDC cyatangaje ko cici abarwanyi 35 mu rwi w'abarwanyi ba FNL bari mu magunda muri siteri y'Itombwe territoire ya Mwenga intara ya Kivu yepfo. Ni inkuru uyu mu menshi makuru y'ijwi rya Amerika muri Congo Vedaste Ngabo.
Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gikorera muri rejima y'ibihumbi 334 iri mu misozi miremire ya Uvira cyarayicirukanye ishyamba za FNL ziyobowe na General Louis Nzabampema mu birindiro biri mu Magunda, Ruminiko, Kakuku, Mushojo ndetse na Maheta aho FARDC yari imaze icyumweru cyose mu ntambara n'abo bagwanyi b'Abarundi ba FNL. Umuvugizi w'igisirikare cya Kongo muri aka karere Kapiteni Dieudonne Kasereka ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri yatangarije ijwi rya Amerika yuko bishinye ishyamba z'Abarundi 35 zirimo n'abayobozi bakuru babiri bafata n'imbunda nyinshi zikomeye. Andi makuru avuga abasirikare bari mu Magunda ahamya yuko ari ingomere 204 z'abagwanyi ba FNL ziri kuvurirwa mu mashamba yo mu Rubumba. Dieudonne Kasereka uvugira igisirikare cya Congo muri iyi ntara atangaza yuko kuva tariki ya kabiri y'ukwezi kwa kane igisirikare cya Congo gitangije intambara yo kugwanya Louis Nzabampema wari ufite ibirindiro mu Magunda kimaze gupfusha abasirikare batatu gikomerekesha abandi bane bari kuvurirwa mu bitaro bikuru bya Uvira. Umwe mu basirikare bo ku rwego rwo hejuru mu gisirikare cya Congo uri ku rugamba utashatse ko tuvuga izina ryiwe yatubwiye yuko barayibirukanye General Louis Nzabampema zimwe mu nyeshamba ziwe zihunga zerekeza mu mashamba yo mu Rubumba. Abandi nabo bagera kuri 40 bahungira muri groupe ya Bijombo berekeza muri territoire ya Fizi. Twagerageje kuvugisha umukuru w'inyeshamba za FNL Louis Nzabampema tebyadukundira kuko mu mashamba yo mu Rubumba yahungiyemo nta rezo ya telefoni bayo na telefoni yarasanzwe akoresha yo mu bwoko bwa Turaya idakoresha rezo zo muri Congo kwa yihamagaye nti yanyuramo. Gusa kuwa kabiri w'icyumweru gishize General Louis Nzabampema ubwo yaganiraga n'ijwi rya Amerika yari yavuze yuko birukanye igisirikare cya Congo cyari cyamuteye mu Magunda kandi ahakana amakuru FARDC maze iminsi itangaza yuko hari abasirikare biwe yishe
mu ntambara zabaye. Abantu nuko batinya Imana mu ntambara zabaye kiriya gitari cyo 13 kwa kabiri nta musirikare wacu yapfuye niyo na munsi niko kuko rero nabuze uko bavuga ngo nabo bafashe ibintu bagerekane aba FNL nabo barafashe.
Mumenye yuko bamwe mu baturage bo mu Magunda bari bahungiye intambara mu Masango no mu Gatanga batangiye kugaruka mu mihana yabo nyuma yo FARDC yirukanye inyeshamba za FNL. Vedaste Ngabo kubwijwi rya Amerika ubwira mu ntara kivuye amajyepfo.
Arakoze Vedaste Ngabo. Ijwi rya Amerika ntiryashoboye gutohoza ku buryo budasubirwamo niba koko abo bagwanyi ba FNL 35 barishwe n'ingabo za Congo muri ngwano.
Banyanyi bijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
kuva ku itariki ya cumi ukwezi kwa gatatu guheze gushika ubu abanywanyi barenga ijana umugambwe CNL Congrès National pour la Liberté, Mushasha wo mu nyapolitike agatondwasa icegera cha mbere cy'umukuru n'amashyaka mateka nibo amaze guhagarikwa mu gihe hari umwe muri bo yishwe mu ntara Kirundo muri aruko bw'u Burundi nkuko bivugwa na Emmy Magira umuvugizi w'ifata kibanza uyu mugambwe mu kiganiro yahaye Eloge Wilikaneza umenyesha bakuru w'ijwi ry'Amerika Magira avuga ku biganiro bidakumira ariwo muti wonyene wo kurangiza indyane igihugu cinjiyemo kuva mu 2015 agatira kamo abanywanyi ba CNL kwirinda gutwarwa n'agashe
abantu bamaze gufatwa n'isinzi n'isinzi kubera turabibona mu ntara zose z'igihugu hatwovuga nko muri Kirundo hari nabishwe imbere muri Kirundo hariho abafashwe muri Samuyinga Kamaramagambo hari abandi bafashwe hariya muri za Karuzi hari abandi bagiye bafatwa muri Rumonge muri Rutana kwaje hariya muri za Makamba hamana Rumonge hari abafashwe harugasha tuza rero muri za Cibitoke Ngozi cyane cyane barafashwe batari bake no muri za bubanza karundura rero no munsi twumva ko mengo hamaze gufatwa barega 200 ku munsi umwe gusa bamaze gufatwa urumva rero tugiye kuraba ibiharuro tugusanga tufise bamaze gufata nk'abantu barenga ijana mugara urumva muri abarenga ijana hari n'abana bishwe bishwe kubera gusa hari umugambwe senere umugambwe mushasha novuga ko atari mushasha kuko wahinduye izina abanywanyi babandi nyene urumva rero nababahiga urabazi baraza bari bo
ibyo nimwe mu bihinziguri ku mugambwe wemerewe ukugururirwa mubaza kwinsiga urari ihe ituma abanywanyi banyu bafatwa
twibaza yuko leta ihari leta ya nkuru nzizi hari ntigeze ihindura integuro ntigeze ihindura imigambi yaho kuko gikuru nuko bobo kuri bo atawundi mugambwe haba bizizirira urubuga rwa politike ariko tubiravye muri ino bihe sinibaza ko bazobigira ko ezo kugira tuva kwitsima tuzoguma tugerageza turabe yuko uburundi bwogorora uburundi bwo nka demokrasi keza abantu ku barundi bose
muri iminsi cyane cyane abanywanyi bafatwa inzego z'umutekano n'abajejwe intwaro ku nzego z'ibanze iyo tubabajije abinyamakuru batubwira yuko baba ariko bakora amanama temewe none mwebwe abantu banyu mwamwarumva gukora amanama temewe kubera iki
ikintu gitangaje nuko baba abantu ivyo bahora bavuga n'ejo bundi n'ivyo babandanya bavuga iyo abantu bahuye bari babireko baraganira bo baca bavuga ngo ni inama uva kugira baronke icitwaza imisi yose baca bavuga ngo amanama ngo atemewe ayo manama yemewe n'aya ko abantu ntibashobora kubivakira mu kanya rero ejo bundi bavuga ati umugambwe ntiwemewe n'amategeko umugambwe uremewe n'amategeko umugaza wumva buramatari hariya mustantere hariya kaza wumva ngo ntanze ko z'uwo mugambwe ngwatse none aba bantu ko arabanyagihugu nk'abandi ni kuvuga yuko badashobora kuganira ko bajya basanga ubusanga babafatiye muhira umuhira haba ari inama hari cegeranyo bari berekana ngo twango twafashe cegeranyo ngo bariko barakora inama ngo yinire ngo bariko barakora inama ngo ijanye n'ibyo kuzana umutekano muke ibintu ntibyahindutse ubutegetsi bashakora kwakuriraho umugambwe hari mugandi bashaka gukora ku mugaragara ariko nitwo cikivutu twabwira abanyagihugu cyane cyane abaseneri nyankamugayo batekane ntibaje mu kwihora
ubona umutari uwe kugira ngo icuka cya politike mu Burundi gisubire kuba ciza
umuti ni wa wundi nyene umuti n'ibiganiro kuko ari senevrete ntangwano yigeze itsinda naho agomba gukoresha igikenye naho agomba gukoresha iterabwoba mu Burundi buzogira umutekano kubera ngo gitsure cimbonera kure kubera gitsure c'igipolisi kubera gitsure c'umugambwe senevrete kuko senevrete yonyene ubwayo ntangwano yatsinze n'abarundi bose babishize hamwe bakavuga ati tukeneye amahoro bakavuga ati tujiye arusha tukaganira umuti wonyene uhari n'ibiganiro hanyuma kadi chuno unsusu yekure seneve ni habitango yu mbibu na kata anumurazi vya gikore za mui inga fafita wanu wakati ya mbibu za rufu mbibu na chumi ni hafi ni mnyaki chenda ile airangi ni wazo kwa barundi batari wa gira hivyo wako wa zi wafati ni bandu wakati la mwanzu uzi hejano hino mbibu na chumi na rimu ni kufijara bandani inuwa kufu mbibu na kata anu ya kwa zi mhizi ni nwa ya kwa esheje igichenye ikoresho bwicanyi ikoresha kwangaza kwa gituma tukwetu kumibira yuko vwa bwango bari bakwiye kurangiza ibiganiro tugategura amatora kuko amatora zoba atabiganiro impunzi zitatashe ibinyamakuru bitahari akaba amatora nkuko CNDV yumvira sinibaza yuko ico gihugu kizaba gifite amahoro cyo gituma twibaza yuko hije ndonga vuba bwango bari bakwiye kugusaba nyene ubutegetsi ugasaba ibiganiro kugira ngo turangize cyo gukora amatora y'2020 none abanyagihugu bakabakitora ubutegetsi bukemera intahishitse abanyagihugu bashitse hanyuma rero abantu vuba bwango bakabarekura bakabatezurira abantu bariko barafatwa gasakisaki bakabareka bakidegembya impunzi bakategura ikintu zita ibinyamakuru bakaraba ikintu bikuntu bikora mbega uburundi bukaba nk'ikindi nk'ibindi bihugu cy'ibindi bihugu ariko abana nk'ibintu bariko baragenda batora batoza abantu amafaranga kugahato amafaranga ugasanga ni kori mugaje kori ritandiswa n'ahantu hamwe bisagira itegeko narimo mugaho kaza wumva ngo ngozana umusoro ngozana amahera ngozana ibiki ngo ndongozi kanaka abategetsi kanaka batware banaka ngo bagiye aha muzana amahera niyo abanyagihugu bazobivamo gute nibi n'abanyagihugu ukuntu bakenye ubavuga yuko cha gatatu c'abarundi ko batwitswa vubi ko bafise ubukene ntangere none undi uno muzika buri kurahungira ko kwabahungira ko kubasaba amafaranga ivyo bintu tuzobivamo gute
ijwi rya Amerika yari yifuje kuvugana n'abajejwe umutekano mu Burundi kugira ngo batange umuco kw'ico kibazo c'abanywanyi ba CNL ariko ntitwashoboye kubabona turabandanya tugerageza
muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura
ndi hano Kampala Uganda
Jendi mjitagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Noi muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa bakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Tubibutse inshuti mwese ko mwikomora bandanya komeza radio ijwi rya Amerika isamyanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu naho ni amwanya w'ikiganiro Amerikana cerekeye ivyaranze Leta Zunze za Amerika muri kahise hamwe no muri ibi bihe tugezemo. Ikiganiro tugiye gushikirizwa na Thomas Kamirinde.
Mwaramutse neza. Ku itariki ya 9 y'ukwa kane mu 1865 intambara yisubiranamo ry'abenegihugu ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika nibwo yarangiye yari maze imyaka ine nibyo tuganiraho muri make mu 1861 igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyari kigizwe na leta 34 ziyunze ubu zisigaye ari 50 icyo gihe rero leta 11 zafashe icyemezo cyo kwitandukanya n'izindi zikora icyo bise Confederation izindi leta 23 zo zagumye ari Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa Union yari iyobowe na President Abraham Lincoln mbere yo gutorwa Abraham Lincoln yari umunyamategeko uburanira abandi bantu avoka yarazwi mu bantu barwanyaga cyane ubucakara yiyamamarije umwanya w'umukuru w'igihugu mu matora yabaye ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa 11 1861 arayatsinda aba perezida wa 16 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yimitswe ku itariki ya 1 y'ukwa 3 1861 leta zo mu majyepfo y'igihugu icyo gihe zari ziganjemo ubucakara zafashe iyo nsinzi nk'ikimenyetso cy'uko Lincoln azakuraho ubucakara kandi nibwo bwari bugize umutima w'ubukungu bwabo kuva mu kwa 12 mu 1863 kugera mu kwa 2 mu 1861 leta zirindwi muri izo zo mu majyepfo zari zimaze kwivana muri leta zunze ubumwe za Amerika ni Carolina y'Epfo, Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Louisiana na Texas. Ku itariki ya 8 y'ukwa 2 1861 zemeje itegeko nshinga rizihuriza hamwe zikora Confederation. Hashize iminsi 10 nyuma yaho Confederation yashyizeho perezida wayo wa mbere Jefferson Davis ari nawe wenyine rukumbi wayitegetse. Guhera ku itariki ya 12 y'ukwa 4 1861 Confederation yatangiye kwigarurira ibigo n'ibyambu bya gisirikari byose byari biri ku butaka bwayo. Yahereye uwo munsi ku cyambu cyitwa Fort Sumter ku nyanja ya Atlantika muri Carolina y'Epfo intambara ibitangiye ubwo. Mu kwa 4 no mu kwa 5 1861 izindi leta enye Virginia, Arkansas, Tennessee na Carolina ya ruguru nazo zasanze ziriya zirindwi Confederation iba rero igizwe na leta 11. Ijwi rya Amerika. Intambara y'isubiranamo ry'abenegihugu imaze hafi imyaka 2 ica ibintu ku itariki ya mbere y'ukwa mbere 1863 Perezida Lincoln yashyize umukono ku iteka rica ubucakara mu gihugu hose no muri Confederation. Byatumye abirabura nabo bemererwa kwinjira mu ngabo z'igihugu muri uwo mwaka. Bagiyemo bagera ku 186,000 ni ukuvuga 10% by'abasirikare bose ba leta. Confederation ariko nayo yagize abasirikare b'abirabura gusa umubare wabo wo ntuzwi neza kuko batarwanishijwe ku buryo bweruye. Intambara yarangiye ku itariki ya 9 y'ukwa 4 mu 1865 Confederation itsinzwe. Intambara yacikanye n'ubucakara bugenda burundu ariko yahitanye abasivili barenga miliyoni n'abasirikare bagera ku 625,000. Aba basirikare bayiguyemo baruta abasirikare ba Amerika bose hamwe bapfiriye mu ntambara ya mbere y'isi yose, iya kabiri y'isi yose, iyo muri Korea n'iyo muri Vietnam zose uzishyize hamwe. Yaguyemo kandi ba ofisiye bo mu rwego rwa ba general 140 bo ku mpande zombi. General Full umwe, Baryotuna General batatu, ba Major General 22 na ba Brigadier General 114. Uwari Perezida wa Confederation Jefferson Davis yatawe muri yombi n'ingabo z'igihugu mu kwa 5 1865. Yashyikirijwe inkiko ashinjwa ibyaha byo kugambanira igihugu. Yavuye muri gereza atanze ingwate y'amafaranga akayabo mu 1867 ataburanye. Umushinjacyaha yari yahisemo kureka kumukurikirana. Davis yitabye Imana mu 1889 azizurwa ikirago. Yari afite imyaka 81 y'amavuko. Naho Perezida Lincoln we yari yarishwe ku itariki ya 15 y'ukwa 4 1865 arashwe n'umugizi wa nabi. Yaramaze ukwezi kumwe gusa atangiye manda ya 2 yaramaze gutorerwa agenda atayirangije. Yarafite imyaka 56 y'amavuko. Shuti z'Ijwi rya Amerika ikigana Amerika na cyo munsi nagihumurije ndabashimiye cyane murakarama.
Banywanyi namwe bakunzi b'Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumviraho yaba ifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa 11:00 kugeza saa 2:00 mwatwumvira kuri metero 25, metero 31 na metero 41. Radio Ijwi rya Amerika, radio ya.
nchini mwenye mkunda ila juu hizu ya Amerika wigani ya tuwateguli mwaka kanya wigaru kenga tumoneho kandi ya kanya kogoshimi na engineer ya dufashe mwinga bugizi uma hamwe na Fatuma Kalala ya dufashe kwegiranya wigani ya tuwateguli kuli mikro mwaletimu na Frederike Mwunikije makuru na yu mwashikizu na Aloise Bigilibana na kote kudu tegamatuki tulabifurije kwa mahoro numusti mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.